ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana, nije ndongoye ibiganiro byo muri kano kanya. Turi ku munsi wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Nkuko twabibabwiye, tuyahere mu karere mu Burundi. Abana bangana ibice 57% bari munsi y'imyaka 5 nibo barwaye indwara ziturutse no gufungura nabi mu Burundi. Ibyo byashikirijwe abarongoye intara z'u Burundi ku munsi wa gatanu n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi, Istebu. Ni nyuma y'amatohoza yakozwe n'ico kigo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Abana bari hagati y'ubusa n'amezi 59 niyo yegwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo ico kigo yabanje gusigurira abasorokira intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête pourrait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abaserukiye intara muri iyo nama yo gushikiriza ivyavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira hanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo baba bafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cyane cyane ngo mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Ale Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwiye Ijwi rya Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Kubijanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye, icyo mu gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17 kuri 18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamahanga OMS rishari tubwira ko habigezwe ko leta isaba abayifasha bose kwica ikibazo cyahagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara cya Bujumbura nico cyonyine gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%. Ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%. Aha naho ni nk'intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi kuri aba bana bari hagati y'ubusa n'amezi 59, avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingamye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mu ishuri adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kuza kukuru no mwana nuko iyo ageze tomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwara. Izi ngwara ngendanwa ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, ibi byose bivuye kukuntu aba yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kugwa wiwe no kugera kwize imyaka 2 muri ibi bijanye n'ingene yagiye arafungura.
Ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intarango ari yitwa Ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato. Abana baharugwa ku bice 64% nibo bagwaye izo ngwara muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yo mu karere kandi mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshaho. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaragendeye bamwe muri abo barundi bakorera ku murwa mukuru I Kigali.
Ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukre. Tuba twizinze nk'irasore.
No mukenyezi wo murundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare. Imbere y'ibo hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi. Ako kazi kiba gakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi. Avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho.
Ndazibusuka penso niyo bita mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye. Ndazibusuka marasta, ndazibusuka madred, karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira. Mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ongeze ndagerageza ko ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka bakiriya gusomba benshi benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu
no buri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambere kunashimye ibikubera ko ari byo bimara mu gihe kitari gito ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere nkawe tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera gakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha no kuri
I Burundi ntavye nakora
twavuga tuti amahanga arigisha none
cyane arigisha cyane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure certain ko ibintu atavye n'umba ndi prob je wose novuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira hariho amahereni hariho n'ikindi nari nkire ko ndakora co mwizo si co co gifite utuntu menga dushami amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi nako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
Hirya gato hari na mugenzi we ahinkura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
utudede twita mu Faransa n'utu bracelet ahanini ni twonkora
udukora mu iki kumuntu ukora zihira n'intoki aho havamo ikintu
kiboneka yego cyane gose n'umugenzi yambwiye ndamukorere yambwiye ndamwandikira izina ryiwe urumva aha mu mwanya kava garangira cyenda kamushyira yambwiye ndamushyire ko yitwa Emma amacyangi nongera kwa ka griffe kiwe yashinyo kuvuga ndamushyire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusa nkangara
bibiri ahani namazina ni yagoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe no ngaha kandi
nkijwe rya America urikorera kantu nkako ugacapa mu aya mazina
cyane gose ariyo nako twakoze America hari ku drapo ya America ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'undi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
gende artiste peintre dessinateur pour ama tableau asanzwe tableau de mariage ama tableau ya anniversaire ama ndakora n'ama tableau nyene hari ama tableau menshi abazungu akunda ko bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'ama portrait
kubongira nk'ifoto y'ibanje ubunyana ugacyisore nkayibona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mu mashinge ndaronka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza akambwira ati ndashaka kuranga gatabro kanaka naka nkamukorera iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga nayo nko mu kwezi naronse nkaronka nk'amatabro nka 3 cyangwa 4 n'igihe usanga nabuze
muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke inge nabaho
tugishika ngaho umuntu yibaza ahantu tuzaba gute ntugiye asunugiye nyoko ntugiye munsi y'urugo ariko ubu ndazi ko ntunze hajya kuri igariga ndaronka yo kwishura iyo nzu sinshobora kugira ikibazo na kimwe cyo gufungura nkivuze bakunze kwita ku Barundi
n'inzi imwe imeze nk'uruganda rukoregwamo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko ubuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agacabona agakomokeza aba mama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa tudede two munda akaza ati urashobora kunkorera yego birakunda agacabona tableau hajyano n'agacagira ati ibi murabikora ati yego byose turabikora
muzaragacagenda
bikora n'ngango ntashogenda adatwaye kandi kana
aba barundi baterakamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavenio nkuru ikigali ku bwijo rya America
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi no mu Rwanda ubu naho tugeze mu mwanya wa hari ikiganiro iwanyu mu ntara Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
Jenny babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha sabo nawe so yarari imisi ncansanga yandenga
uyu ni nimpagaritse Jeanne umwe mu bavyeyi bagira ku 1,500 barengeje imisi isabwa na leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yo bandikishije abana bavutse ico biriko birakora ku buzima bw'abo bana n'impamvu iyo misi bayirenza turabigaruka ko handi hato muze kubaha gufi ya radio yanjye
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika abana baharurwa ku 1,500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo cy'amavuko muri commune ya Mpanda ni ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ahanini abavyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha go kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwa gusa nkuko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza inkuru tubazumenyesha makuru y'u Amerika Diane Ndonse
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cya leta cy'amavuko ariko kubw'imvo zitandukanye birashika abavyeyi bakarenza iyo minsi nk'abakenyezi bo ku mutumba wagifugwe muri komine ya Mpanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza Nimpagaritse Jeanne numwe mubahuye niyo ngorane.
Jenny babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurikiza kubandikisha sabo nawe so yarari. Imisi ncansanga yandenga.
Ariko kandi hari abakenyezi bavuga ko ahanini biva ku bugaba bwabo bubakanye ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine abagabo nabo basaba ko mu ntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana kumvo z'ubuzi bubafatira
hano mu Burundi buryo usanga umugabo ari wacumukora cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira togo rusanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekesha umugore ari gyaronka kanya gakwiriye mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe ukamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi afise karanga muntu yase wiba gashavuga ngo ari se barinde kugenda gutora ku karanga muntu usanga umuntu arayo ubusa iyo byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wamuhaye karanga muntu ko bo mwakira hamugura papuro rw'umwana bakarumuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye n'ibaza ko ibyo byo tworohera nk'abagabo
uko kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifise ingaruka ku bana abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga
arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyara by'ibyaduka utwaye kwa muganga naho muganga kuraba irarira kwari ugo rupapuro tarubufisi mbara kandi ko batwararonderanye n'umufasha twese dupfuye cyangwa umwe agapfa nk'umufasha agapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komine kacisangana ingorane ku kantu mwaba mwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo abana bakaca batangura kujyana kubera batanditse
Umwana atagira upapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure umukuru wa gacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri iyo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo arabafise imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza ni mu gihe umwana afise imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure uyu ni ufise umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubwiyo mvo
kubera igihe bandika asaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera tago nari vise cyo gituma nacenda mureke kumwandikiza
mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko umuvyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abari watangura uhusha hambavu y'ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 10 ku mwana huko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga maze ivyo bigatuma ababyeyi batororegwa gusubira kubandikisha
numara kugenda kwa burumatare bica bikurusha ngende ugenda kwa burumatare n'ingendo ucugenda kubisigura
none nkahaga mu byeyi nyereka utagira ico kigazi utarima gaceri nake ni wandikisha mu mwana kugira ngo nkino tiyachumiziye hamwe ntibikunda
kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro bikora imana abia numusore w'imyaka 22 atazwi mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe nabandi ndwi bavukana
kwabana nubunda ataramakosa yacu aho umuntu anundi go tworohereza kugira turabe ko nyene ko tworonkanye nizo nkaratasiza amavuko zo muri komine bitatugoye
muri kino gihe amashirahamwe yitahi neza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora isekeza ryo kwandika abana bafite imyaka 10 kushika ku kivuka abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuza amakungu hariwe abantu no munsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamwo ikibazo cegurirana ry'abantu akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komune ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagorana ko baronka udutongo tubakwiye menyesha amakuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira
Komine Gatara imurwaro kubw'igihugu cy'u Burundi igizwe n'amazone 3 ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayi impapolinaire n'umuhanuzi wa musitanyaje w'iterambere
ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi turiko twababa ingo 16,447 abantu muri komine yacu n'amajana 953 ku kilometero kwadrate ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibatse mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nk'uko biyeje gushikirizwa muri zizi mu muryango iba muri iyo komine twagiye ku mutumba wa Muhingira uri muri zone ya Gatara twabonye imiryango itagira aho ishinga isuka muri iyo harimo umuryango wa Sindakira Gregory ni umutama w'imyaka 60 bera umukenyezi wiwe bafise abantu 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise niyo bubatse mu inzu babamwo iyo muryango tugira munsi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavukamo umujyango ariko arayo bakamwe inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha uwo bavukana ikoga vy'ukubaka iyo nzu
Nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
Mwene wanya rubatse ndega wuzura ha uba
hari ngaha nyene usikize ijisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumba nta hano novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nyimbe umuntu azoronka igihantu hamehangana n'iyi ntebe azuhakikiyo ntebe ahicare bahabe nta kundi
se rugo sindakira Gregory amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umujyango je naciye ubwiyenge mbona tayari hari agatongo napfukiyemo data yapfuye yakagurishije aca sigaza kandi kantu gatoyi niko kari mu nzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyu mujyango weshejwe no guca ingero uyu mutama w'imyaka 60 akora udusambusa aheza akadandaza imwe kwijana yatubwiye ko yaronse umugisha aheza akaronka amafaranga ari hagati y'2,000 n'3,000 bagaca baje kuyasumisha iyo yabuze naho amenyesha yuko baca bafunguye sambusa yakoze mubona bane bafise bane baraciga hambavuye kwiga nabo nyene bariyungunganya kugira ngo basahize ababyeyi babo niyo nkuru ya Frazi iga mu mwaka w'9
papa paronderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyamvu no musa rose nusu y'ibiharage tirekana akaronka n'ikiro cifwe avuga ati abiroso no musi avuga tirekana nje ejo nzobe narondeye
nka wewe udandaza iki
je ndandaza ibiyoba n'isoya nyene n'utwo tuntu tw'udusugote n'imbombo z'anyene kugira nyene ndawe ko noza ndonka ukuntu nokwironderera agakaye ari mu wundi mwene waciga mu gindi aradandaza nawe nyene amashyo
aradandaza he
tuvuka ngaho nyene aho ku mugumi
nyina abo bana afite imyaka 50 abanyumva ubuzima bwo kwishuza
Nibuzima bubi kuko amagara ari karamba. Ndabona ko abana bazokora nyine bari mu buzima bubi bwo kwicira ingero. Ahumvise ndabari miri byo bajyana akagaparasera nyene nashikiye mwo inzu za izimananye gucya nyene Imana yicaguma irampurwana imutwana. Mugo mwico gihe nta baganga bari bwite kwigisha ngo byarababiri cyanke kugeza kuri batatu gusa. Nk'ukuntu mbayeho rero yaba iyo girima nashitsino yaramaze kuza yo kubyara abana batatu sinari kurenza batatu ndazi kwa haya aho bakwiye neza
umutumba wa muhingira uri ku ingo zirenga amajatana 50 icyo kibazo cy'amatongo kiragishinga abanyagihugu baho ku buryo kibazo cirondoka rijyanye n'amagara meza bagishize ku muzirikanyi uyu mukenyezi afite imyaka 28 afise ibivibiri byonyine arimamwo asigaye nawe nyacha bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi yimije kubyara
norenza batatu mvana bandengeje ubunye urabona biragoye kubaho ufise abana benshi ntuheza ngo bahice bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo
uvuze ko wahejeje neko imana ari irema ica bigenda gutya
tuzoza turasezerana n'umugabo wanjye yego turabukungene twobigenza kugira ngo tuzare ku ruge
ndushaka kubyara uwundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha Kie Marie Esperance amesha ku mitumba 48 igize komine Gatara agacimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayaje guhimiriza abanyagihugu irondoka yajyanye n'amagara meza mu ntumbero yo guhangana n'igwiyana ry'abantu yibonekeza muri komine wabo ku mutumba muhingira muri komine ya Gatara Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingena tamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemwo abavuganye n'ijwi rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemerera amatara amasahera mu nzira Claude Ganza munyamagana adufite inkuru irambuye
kwe batubwiye ngo tangi bibanza bashinge mama pototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba umwaka
gusa n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na cyanzurwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe batubwiye ngo tangi bibanza bashinge mama pototi ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro ubu muriro tuzabona bigenze ute bakatubwira ngo mutegereze
akibazo temendoki umuregoraza ubwo turategereje twarahebye imbega ubwo twabaye ngaho ngaho ari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangire
umwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari twemeye n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batana bikoze ngo numuriro uze
batuzana umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro ngo nganje ndutangenda muri sakati rwose munguze nari nzi ko gusha ndavuga ngiye gukora umushinga wo kogusha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga ari kunguka ndaki ndi gukora
ngo muri mbavu turi kushaka niko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana n'iki ko cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabwo bukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose mu byukuri umuriro barawubona mu gihe cyacu kitarenze n'icyumweru nkuko ubuyobozi bwa rege bwa bitubwiye.
Aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu, Cyanzarwe na Rugerero. Bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi, zanashibuka bakongera bakazitema, ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho.
Ni ugusaba bakaduhereza amatsinga, bakaduhereza cash power tugacana tukishura. Twe dushaka kwishura.
Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu, Murengerazuba bw'u Rwanda, kugahadijwe rya Amerika.
Arakenuye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi, aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo. Bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi, barasaba kwimurirwa handi. Nk'uko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru y'ijwi Amerika muri Congo, Vedaste ngaho.
Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu rumetero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga mezi 7 bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yasuragiye inkambi, izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7. Uyu ni Aimable Mutabazi, umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi gateganyo.
Ibibazo biri ngaha muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba. Ntidufatwa nk'abantu, turyama nabi, turya nabi, turya ubugari baduhabwa pamwe n'ibiharage, hari aho bidutagira amavuta bidatetse neza, turya rimwe ku munsi. Ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo, batubwiye ko turya gatatu ku munsi, niturya gatatu ku munsi, turya iryo rimwe gusa. Hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu, sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye, tubikweretse nk'imatera baha abantu baryamako, ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara. Ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama kusima, imbeho, ibiki byose biteye ubwoba, dufashwe nabi. Ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane ni ukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transit iyo ngaha ikavimvira, batatujyana mu nkambi y'impunzi aho twoba twimva ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna ni umubyeyi umaze amezi 3 abyariye muri iyi nkambi, avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohokeye inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo iyi mirimo hari abisigira indwara,
ye nagiye kugarafiye, nagiye kabiri, nagiye kwikorera, najya nyibase zari zitandara, nagaruse ke nagaruse ngatonda kukohora amaraso, kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti, ariko yantabaye. Gutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kuntuze kugaravi.
Nyabyenda Dafroz avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha bivize indwara nyinshi, ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze, yasubirayo bakamuha wa wundi. Nkaca bakarorero ngiye kwipfutsa mbugwa zitoma kuva mu kwa kabiri, ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye, kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza. Nkubejo nagiye kwa muganga umwana aragwaye, ndavuga ati nibaza umukibazo cy'umubyeyi urakize tinyaka abagwaye inzoka zambwira nabi, ariko nubu namujanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye vitamine. None dushaka mudukure ngaho umuntu avize indwara, ntari bipimo bihari ngaho batupima.
Kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo, zisaba ishyirahamwe rya SERI ko ryazivana muri iyi nkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongwe. Uyu ni Emmanuel Nikutunga, impunzi wo mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe ni uko twumva aha ngaha tuwarete vraiment nuka cyane ziruzuye cyane rwose. Ni ukuvuga ugiyemo nuwo kuca n'isegonde n'imwe uteza kuyivamo ukacuza kwenda kuza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi, abantu ni benshi n'abantu 1,000,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane. Niyo twifuza ko badukurangara dushikane imarindi baduteguriye.
Ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Monge Monge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, kavimvira mu ntara kivuye majepo
eka namwe bwe mwatwumvirije mwakoze yakoze Macbilia Bureau yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma na Lidiane twari kumwe tuzongerejo nkaho twahereye ege cisaha imwe na 30 naho tuzakubashikiza makuru avugwa ku isi ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika. Murani gwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale Saint Dominique shira mu gahogo canke Gloria kabaryohere.
Abandanya kutwumviriza mu masegonde make nukuvuga saa 12 murumba ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isaha mwagiteguriwe na mugenzi